You're with SBS Radio.
Kaze kuri radio SBS mu Kirundi mukaba muri kumwe na Mireille Kayeye muri studio. Mbega amatora afashiki ni kubera iki abantu basabwa gutora muri Australia kugira ngo bitorere abarongozi babaserukira demokarasi ni iki ivyo byose rero biri mu byo tuzakuraba mu kiganiro cy'uno munsi aho turaba ingene umuntu yo kwitegurira amatora yo mu ntara ya Victoria ayo matora rero akaba yegereje akaba zoba itariki 24 munyonyo umwaka w'2018 Abanya Victoria bazotora itariki 24 munyonyo. Ubangaha wese muri Victoria no kumenya ko ari umwanya wawe wo gushikiriza ijwi ryawe ukumvirizwa kandi ukongera ukitorera abarongozi bawe. Abene gihugu bose baba mu ntara ya Victoria bakwiza imyaka 18 bategerezwa kwiyandikisha kugira ngo batore. Inama ijejwe gutegura ivy'amatora mu ntara ya Victoria ikaba imaze iminsi ishikiriza inyigisho kubijanye n'amatora mu ndimi zirenga 30 ku munsi wa gatandatu itariki 27 gitugutu abarundi baba muri Victoria bakaba barakurikiye icigwa cashikirijwe mu Cyongereza no mu Kirundi icigwa kijanye n'ibijanye n'amatora ico cigwa kikaba carasiguye ibisabwa kugira ngo umuntu atore ingene umuntu atora eka n'abantu baraharonkeye akajyo ko guca biyandikisha kugira ngo bazoje mu matora Ezekiel Ntirenganya yari mu bari muri ico cigwa aratubwira ico yahamenyeye mu kwitegurira amatora yegereje uheruka gukurikirana icigwa cigisha abarundi ingene bashobora kwitorera abarongozi bashasha mu matora yo mu ntara ngaha muri Australia nagira ndakubaze wotubwira bimwe mu byo wahigiye
ego bakora cyane mireye kuri iyo kibazo nibaza yuko ibyigo nka birya ayi benshi bakunda kwitanga n'amahugurwa nibaza yuko ko ari kuhamenyera ibitari bike kuri benshi na cyane cyane ko urabona iki gihugu nyine kingana kirimo intara intara zigize iki gihugu naco nyine ubwacu nka Australia na cyane cyane ko haba amatora ku nzego zitandukanye ku rwego federale no ku rwego rw'intara ibyo bita ama state cyangwa ama territories ubwo rero nibaza yuko na jewe nk'abandi bari bahashyize igihe narahuka ibitari bike novuga nti nka cyane cyane ku kijyanye no ku igihe cy'amatora kujya kuntu umuntu ashaka gutanga amajwi ayagabangabanya cyangwa ashaka ku rutonde rwiza bivanye n'uko yipfuza abozi bwa mbere cyangwa bwa kabiri cyangwa bwa gatatu cyangwa urukurikirane cyane bw'imigambwe cyane n'ubwabo nyine baba abantu baba bari kubaritoza nk'abashinga amateka cyangwa abakenguza amateka nibaza yuko ku ruhande rw'iwanjye ruvuga nti hari uko naho nabyibaza bimwe bimwe nko gutondeka abitoza cyangwa imigambwe yitoza nasanze harimo bimwe nahungukiye uko bimwe nasanze bidahora nk'uko nabyiyumvira nibaza yuko naje icyo kimwe n'abandi nahungukiye bitari bike
yamara hari icyo bifasha gutora
ego cyane novuga nti gutora ubundi n'uburenganzira bw'uburenganzira bw'umunyagihugu nuko bamwe babyirengagiza kana kumengo ni ikintu kitakomeye cyane gose ariko ku mwenegihugu ni ikintu gikomeye haba iyo tuva canke muri kino gihugu tuba turimo ni kwa gushikana bwa burenganzira bwawe nk'umwenegihugu hama kwitorera abakurongora hanyuma ukumva ko bwa burenganzira bwawe bushikanye ibaza yuko ari ikintu nyamukuru cyane gose bamwe babifata minenegwe mugabo nibaza yuko kuko si bose baba bafite ubwo burenganzira bw'ushobora kuja gutora nka cyane cyane utaba umwene gihugu bica gihugu ngo ubushikanye n'imyaka ubwo burenganzira ntabwo buraronka urumva ikintu gikomeye cyane gose ku mwene gihugu
Itariki 24 munyonyo abanya Australia baba mu ntara ya Victoria bazije kwitorera ababaserukira mu nama nshingamateka Kugira ngo umuntu atore ategezwa kubanza kwiyandikisha ukwiyandikisha kugira ngo uje mu matora bitegerezwa kuba imbere y'itariki 6 munyonyo uciye ku murongo wa interineti wa Victorian Electoral Commission ukeneye ugufasha mu kwiyandikisha ushobora guhamagara zino nomero 1,385,478 ndasibiramwo 1,385,485,478 Mugusaba umusemuzi mugihe uvugurundi rurimi nago atari icyongereza wakura ku nomero 92 ubusa 9 ubusa 111 92 ubusa 9 ubusa 111. Ikintu gikunda gushika rero nuko usanga abantu bimutse canke bahinduye inomero ya telefone yabo ariko ntibabimenyeshe. Usabwa rero kuyandikisha gushasha kugira ngo umenyeshe ivyo byarahindutse. Dufate nk'ubu nk'akarorero ku bantu bimutse bahora baba nko muri Shepparton mugabo bakimukira muri Victoria, basabwa kuyandikisha gushasha kugira ngo bamenyeshe ko bimutse bava muri Shepparton baja mu yindi ntara ya Victoria. Ivyo rero bikazotuma baramutse bakurungikiye nk'ubutumwa mu gasanduku ka posita bugushikira aho wimukiye hashasha, kandi n'igihe bakurungikiye ubutumwa bugusaba kuja gutora uja gutorera aho wimukiye hagusubira aho wahoruba kera. Iyo umuntu adatoye arahanwa n'amategeko?
Ego cane, uko ndabizi na jewe muri kino gihugu kumbe bitandukanye niyo tuba twebwe iwacu y'amatora nk'ayageze ku rwego rw'igihugu abashinga amateka bakenguza amateka canke umukuru w'igihugu mu by'ukuri umuntu ariyandikisha kuko abishatse nta tegeko rihari rigufata ko utatoye. Ariko muri kino gihugu tubayemo cya Australia haba ku rwego kunze gutandukanye iyo hageze amatora nk'aya ayi ni byiza ko abanyagihugu batora kuko benshi ntibabimenya. Iyo umuntu adatoye akwiza kimwe n'itegeko, ikindi ni bwa burenganzira bw'umunyagihugu. Iyo udatoye rero hariho ibihano umunyagihugu atatoye afatirwa. Ubwo rero uko niko na jewe ndabizi ibyo bihano birahari. Nibyo, ni byiza rero ko navuga nti umunyagihugu wese azikora afise ubwenegihugu muri kino gihugu, ni byiza ko yitabira ibikorwa nk'ibyo kugira ngo ashikane bwa burenganzira bwiwe, hanyuma yongere akore nyine n'ico amategeko n'igihugu bimusaba.
Nk'uko Ezekiel yabitubwiye, gutora ni itegeko muri Australia. Udatoye urahanwa ukongera ukariha n'amande. Asvin Forungam akora mu nama ijejwe amatora arasigura igituma umuntu ategerezwa gutora muri Australia. Gutora ni itegeko muri Australia, harimo no kwiyandikisha. Imbere y'amategeko umuntu wese ategerezwa kwiyandikisha no gutora, ariko igituma bimeze uko nuko Australia ari igihugu gikurikiza demokarasi. Twifuza ko umuntu wese yoshikiriza icyumviro ciwe kandi n'agateka ku muntu wese gutora. Ica kabiri nuko umuntu wese ategerezwa kumvirizwa, bisigura ko ategerezwa kwihitiramwo abarongozi bamuserukira muri leta. Mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo, Abanyavictoria bazobarungikira agatabo kabafasha gutegura amatora biciye mu gasanduku ka posita. Hazoba harimwo ibijanye n'ingene utora neza na neza, hamwe n'ingene bigenda umunsi w'amatora. Abantu benshi bakaba biteze gutora ku munsi wa gatandatu itariki 24 Munyonyo, hagati y'isaha 2 zo mu gatondo gushika isaha 12 z'umugoroba. Mu bari bitavye icigwa ku bijanye n'amatora barabajije ico wokora mu gihe ufise urugendo kandi bidakunda gutora kuri uwo munsi. Mu vyo babishuye barabamenyesheje ko bishoboka gutora kare hagati y'itariki 12 na 23 Munyonyo. Urashobora no gutora biciye mu gasanduku ka posita guhera itariki 31 Gitugutu.
People can ring us up on 1300.
Abantu barashobora kutwakura kuri zino nomero 2385 4878 kugira basabe tubarungikire agapapuro ko gutora. Abantu bafise uburenganzira bwo kubisaba guhera itariki 31 Gitugutu, ariko agapapuro k'amatora gategerezwa kurungikwa imbere y'itariki 22 Munyonyo. Gutora ntibigoye mu gihe uhishikiye. Bakubaza ibibazo bisanzwe bitatu, ivyo navyo akaba ari ibi: amazina yawe, aho uba, nuko woba warigeze gutora imbere yaho. Watubwiye yuko umaze kuja mu matora atandukanye, nagira ndakubaze none iyo ugiye gutora gushika uje mu kazu k'amatora, wotubwira mu majambo make ingene bigenda?
Ego, kimwe nzi nuko kubera abantu bamwe turimuka tukaba mu bibanza bimwe tukaja ahandi, kimwe nuko mu bisabwa uburi umwene gihugu muri cyo gihugu ufite ubwene gihugu cyangwa n'ukuvuga utahavukiye niko navuga abahavukiye bo babafite ubwene gihugu bwa kivukanano hama rero buryo y'amatora yegereje barasaba abo bose barekuriye gutora yuko baba banditswe mu karere bari mu bazoshobora kwitabira amatora basabwa kwitabira amatora hama icyo ni kimwe mu bisabwa ku munyagihugu wese ateza kukurikirana akamenya yuko yahinduje yamenyesheje ubutegetsi umwegereye abajejwe gutunganya amatora haba imyirondoro y'iyo kutahinduye amazina hanyuma rero hageze kuri uwo munsi gutora urahashika haba hari abantu bafasha kuri uwo munsi bakaberekeza iyo baja aho batonda hanyuma nko ku bantu bamwe bamwe baba bafise ingorane zitandukanye kutabona kutumva haba hariho n'abantu bashobora kubafasha bakabarongora bakaberekeza iyo baja ariko batabatoreye mu ruhande rwabo baraberekeza kubabwira uko babigenza bakabafasha muri icyo gihe kugira ngo ijwi ryabo ryende aho bifuza ko ryoje.
Urumva nta gutorera umuntu kugira ngo umutorere abo wewe wishakira ahubwo uramufasha kuko umuntu wese afise ijwi rimwe.
Ego umuntu wese afise ijwi rimwe kandi ni kuvuga gutorera uwundi ntibirekwe n'amategeko kiretse mu bihe runaka byamenyeshwa n'amategeko bigasabwa kwandikwa n'izindi mpapuro zikanonyekwa mu butegetsi buhagarariye amatora ahandi naho umuntu afite ikibazo cyo kubona kutumva kugira gute haba hari abo bantu bategekanijwe kuri uwo munsi bashobora gufasha abo bose bafite ibibazo bitandukanye hariho n'abagira ingorane z'ururimi bashobora kujyana no mu umuntu wo mu muryango yumva ururimi rw'icyongereza akagusigurira nawe niyo bimugoye ko si icyongereza gusa kuko ashobora no uzi icyongereza ugasanga biragoye kubyitahure cyane cyane kujya batondeka amajwi kubyipfuza ko abamigambwe cyangwa abantu bitoje bakurikirana nicyo gituma abantu baba bahari bakagusigurira ko n'abazi icyongereza bavugiye hano nabo nyine hari igihe bigorana kugira ngo babitahure uko bigenda muri rusange.
Umaze gutora none kujya abantu bamwe bamwe bamenyereye amatora ngene agenda nko mu Burundi baragushira ko ikidodo n'igiki bashira ko cemeza yuko batoye
oya ye mbono kuvuga umaze kuhashika hano kuko babitunganijwe mu buryo bumeze neza atavurya cyangwa ubusuma bushobora kubamo baragusaba ikikuranga bakaraba ko bihuye uko bafise intonde z'abantu bose bateguriye gutora mu karere umuntu abarimo hanyuma bagusabye ikikuranga nk'icyo bakwita karangamuntu bakaraba imyirondoro yawe ko bihuye n'aho uba n'imyaka yawe n'amazina yose icyo gihe rero baca barabakuriza ya mazina abantu bose bari muri ako karere usanzwe ubamo haba bakaba babonye izina ry'iwawe bakarivivura bamaze kurivivura niho rero baca baguhaza nk'aratasi zose utegereza kuzuriza ku bijyanye n'amatora ukicamwo bamwe rero wipfuza cyangwa imigambwe wipfuza gutora icyo gihe rero ni ukuvuga baca babyuzuriza bo urabona hano bafise ubuhinga buteye imbere izina ryawe baca babyuzuriza muri ku mashini ordinateri aho rero naho uja hose urumva bica bigaragara ko bamaze gutora kuri uwo munsi nta n'ahandi woja aho ugiye hose basanga bamaze kwinjira muri ntuze mu rutonde rw'abatora ko wahejeje.
Etimad Jafer akomoka mu gihugu cya Eritrea akaba ari umwe mu bigisha ibijyanye n'amatora akongera akaba ari nawe yashikirije icigwa ku bijyanye n'amatora agishikiriza Abarundi baba mu ntara ya Victoria kuri Melbourne Hub. Arashikiriza icyumviro ciwe ku bijyanye n'akamaro ko gutora.
As a person came from
n'umuntu yaje ava mu kindi gihugu ntari bwigere ntora na rimwe nshaka ko batwumviriza bose bamenya ko Australia ari igihugu gifise demokarasi urashobora gutora kandi ijwi ryawe bakaryumviriza urashobora gutora umuntu wishakiye aguserukira muri leta. Umuntu yamenya gute uwatora? Dufate nk'abantu batwumviriza batari mu migambwe cyangwa n'abari mu migambwe itandukanye bavuga bati no kwifuza gutora ariko sinzi umuntu notora bo bimenya gute botora gute umuntu abaserukira
ego ku kuri benshi birashobora kutoroha kubera hari bamwe badakurikirana cyane cyane nk'ibya politiki bagenda gutora iyo hageze gutora gusa kubera ari igikorwa basabwa n'amategeko y'igihugu ariko rero nk'abandi ubajije abantu barabaza inshuti n'abagenzi sinari mwiyumvira gute ninde murongo twotora kuko buri karere kose kaba karimo abantu bashikije amazina bahabariho n'amafoto yabo kuri ku ntonde z'amazina y'abitoza amazina bariko hanyuma niyo bagije ati ninde ari mu mugambwe uya muri bamwe bafasha barakubwira ati izina niri iya bakaba bari gusomera mubwo batarinze gusigura byinshi kugira ngo ntibabe baja mu bijyanye na kampanye yo kwamamaza uwo muntu ubabwira ati nifuza gutora ku rwego runuru ariko rero kubera bivuze ucutondeka ya mazina y'abantu uko wifuza we ko botonda bakurikirana yatanu umusimbye kuko usinzemo n'umwe cyane ugasimba ikibanza na kimwe ryajwi ryawe rihava bimfabusa nacyo rero usanga nka henshi mu turere tumwe tumwe usanga bari abantu bitoza barashyize amafoto cyangwa n'imigambwe yabo ariko bari yamamaza baba bashinga amateka kuko ahandi naho ku rwego rw'umukuru w'igihugu hoho yiyamamaza umugambwe ariko umukuru w'umugambwe abazwi cyane niba ari umukuru w'igihugu hari icyo gihe ari bagomba gusaba kwitoza nabo nyine aba ariko n'izina ryiwe n'amafoto mbere usanga bayamanitse rimwe n'amwe ashobora kubaza ati mbere izina ry'uyu muntu ni uyuhe bagakorera ku ifoto wari we
ku bijyanye no kumenya uwo wotora Asvin Forungam aratanga umuco ingene wabigenza kugira ngo umenye n'abitoza n'imigambi yabo ubundi buryo bwo kumenya umuntu wotora no gusoma ibinyamakuru byahuba abashaka kumenya ibijyanye n'imigambwe itandukanye hamwe n'abiyamamaza nabo tubabwira ko biza boje kubaza muri iyo migambwe bakabaha umuco akajambo kanyuma rero kumbure kwibutsa kandi abatwumviriza yuko ukwiyandikisha kugira ngo umuntu atore bizorangira mu ndwi imwe itariki zitandatu mu nyonyo hari nk'ikintu uvuga uti cy'ingirakamaro abantu bari kuratwumviriza bategereza kwibuka
na cyane cyane kwibuka cyo novuga cy'ingirakamaro nuko wari wese akwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo ashobore gutora ni byiza kwashika akamenya yuko iyo tariki itamurenganye akaraba ya myirondoro yiwe yuko yandikishije akarere arimwo yuko byose bihura neza kugira ngo wa munsi agende gutora ntazave izina ryiwe ribiburamo hanyuma kinaco nk'uko bisabwa n'amategeko nosaba wose twumviriza yuko uwo munsi atosiba kuko bihanwa n'amategeko iyo umuntu asibye kugira kujya gutora
mu kubaza byinshi ku bijyanye n'amatora akura wongere usabe umubonano n'umuntu agusigurira neza kuri nomero ubusa 3 131 832 ndasubiramwo ubusa 3 131 832 canke wirabire wewe nyene ku murongo wa interineti wa Victoria Electoral Commission kuri vec.gov.au ariyo vec.vic.gov.au nkongera gushimira abantu bose babandanye batwumviriza kuri radio SBS mu Kirundi kuri micro mukaba mwari kumwe na Mireille Kayeye mubandanye mumeregwa neza
tell us what you think like us on Facebook or follow us on Twitter